Abitesalonike ba kabiri ikigabane cya gatatu. Ibisigaye bavukanye mu dusengere. Ijambo ry'umwami wacu ryamamare rishimagizwe nk'uko biri no muri mwebwe.
Kandi dukira abantu babi badadika kuko kwizera kudafiswe na bose. Ariko umwami nuwo kwizigirwa niwe azobashinga neza barinde wa mubi. Kandi twizigiye umwami kuvyanyu yuko ivyo tugeze mu bikora kandi muzokwama mu bikora. Umwami arongora imitima yanyu ayerekeze ku rukundo rw'Imana no kukwihangana kwa Kristo.
Ariko bavukanye turabagira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kuzibukira umuvukanyi wese w'umunebwe canke adakurikira ivyo mwashikirijwe natwe. Ubwanyu murazi ingene mukwiye kutwigana kuko tutari abanebwe muri mwebwe. Ntitwari ivyo kurya vy'umuntu n'umwe kubusa, ariko twagira ubutame n'ubucumukure dukora ku murango no mu ijoro kugira ngo ntitugire umuntu muri mwebwe tugora. Si uko tutavyemerewe, ariko no kugira ngo tubabere icyitegererezo ngo mutwigane. Kuko tukiri kumwe namwe twabageze iki? Umuntu wese niyanka gukora ntakarye. Kuko twumvise yuko ariho bamwe bo muri mwebwe bagenda basaragurika, bama binegeganegera bakita mu bitabakwiye. Ariko bameze batyo turabagira tubahanura ku bw'Umwami Yesu Kristo gukora ibikorwa batekereje babone kuri ibyo bironkeye ubwabo.
Ariko mweho bavukanye nimurambirwe no gukora icyiza. Nihagira umuntu atumvira ijambo ryacu ryo muri iri kete mumwitegereze, nimufatanye nawe kugira ngo amare amare. Ariko nimumwiyumvire ko ari umwasi wanyu, ariko mumuhanure nk'umwana wa so.
Kandi umwami nyen'amahoro bwiwe yama baha amahoro ibihe byose uburyo bwose. Umwami abane namwe mwese. Uku niko gutasha kwanje jewe Pawulo kwanditswe n'ukwanje kuboko, nico kimenyetso mu ikete ryanje ryose. Niko nandika ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe mwese.